Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda butukumbira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu.com. Mwineza nchuti mwese na mwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Monikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Aya matora nkuko mubizi yabaye mu gihe isi yose isindikajwe n'ikiza cya COVID ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zivyo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professeur Deogratias Nkinahamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinahamira.
Namahoro Karisa, nizi neza cyane, namwe muraho.
Turaho turakomeye, aho byifashe neza?
Yego, hano nzima. Ameze neza, n'abakuru atari ho bari, amahoro ahari bahati. Ahasigaye turahafashe.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho namwe Hakizimana.
Kwasha turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Basha, byifashe neza rwose, turiko turakurikirana amatora ingene ko aragenda, turindiriye nyine ko turaba uwatsinze.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe kandi na John Daizey, wewe akaba ari Iowa. Muraho neza John Daizey.
Yego, turakomeye cyane rwose kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibivuye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago. Ndi Iowa nawe na nushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka muri iki gihe tugiye gukora ikiganiro hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora na muri Leta ya Michigan cyo hagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye nuko Wisconsin ibiharuro byosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nivyo tugaruka ko imbere yaho nashaka dutangurire ku mushingantahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi bariko barakurikirana namwe ndazi ku Burundi muri ko murakurikirana cyane rwose. Ayo matora muyabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri no kubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yose naramaze imyaka itari mike 91 na 92 ngabo nari David muri California. Nicyo gituma namandiko ndakurikirana kuko nari nagerageje kumenya ibyo ari. Alo, ikindi cya mbere rero kubwira ni kuri aya matora ndatanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hasi mirongo ine. Urabona nk'ubu baravuga neza yuko hifashe abantu benshi cyane kubera habaye imigrande mobilizasiyo cyangwa se abatora de repubulike de demokarasi abatoye padiriye muri 2016 bari 736 miliyoni z'amerikani noneho muri 2020 hatoye abarenga 250 miliyoni c'est presque le double.
Nukuvuga ko hariho abatari bashikana imyaka gutora bashoboye gutora reka n'abantu amatora atacu arabwiye ariko babonye ko ubu bikenewe
yego babonye ko bikenewe bara nuko nyine hari babonye ko ubu bikenewe kugira ngo barabikunde ba departaje kugira ngo babatandukanye kuko iyi kampanye ni yateze barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe baragirizanye ibintu byinshi harimo rero umwe wese utegereza kumira abantu kugira ngo arareke undi wajya gutora harimo rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko babura batora barira mati yose urumva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona kiza amerike ubuya barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo hari n'uwo wabuze ariko ikintu rero ni ukubwira biriko biratanga ikintu kiriko kirasokoroka mbona icyo ni cyabyononye ni uko banki y'etat babaye ubije iguhagarika guharura amatora y'ijoro
icyo kibazo cy'amatora kacyiharurwa y'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinganahe John Ndayize nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora eka n'igikorwa cyo guharura nk'uko muwizi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora toritekure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisa n'ibyabatangaje muri aya matora muri iki gihe n'ibi
ekome mu bisanzwe ibintu bya bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhanahana inkuru baravuga ati ni kubera iki kita cya korona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda elegitoronic bikagendaho naho amajwi akaca harugwa otomatike ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajejwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya ntawuzi icabifatiriye ntawuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrati yuko yibwe amajwi nacyo tugaca twibaza ati none ko twege dusanzwe tumenyereye Afurika ariho honyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kicyambere
nonega John Ndayizeye mwebwe mwatoye ryari mu twibutse bwa mbere rambe
jewe natoye mu ntango y'indwi ihetse hari ku wa mbere iyi ndwi ihetse
ibintu birikoresha ku mwari mwibaje ko byoshobora gushika
twege twari tuzi yuko ari ibintu nyene cya kijambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa otomatike nk'uko nyene twari tubyiteze ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimwo ibintu biriko biratera amakenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu ni ukubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira uwutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya z'ibintu biza bicokoza umugambwe nuriya urumva rero birimo amahenyu
yego namwe rero wose Hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari
aya prepare for imbere areze mushatwa ratoye twa twarungitse numva twabiri cyakiri kare twarabona yuko tutoja ku murongo n'iki cyiza cyateye
none umwebwe ayo matora muyabona gute nkuko twabivuze mu ntango ibitigiri eka hari ibitigiri bikorashikizwa mu mugabo harimo n'intara zitarashikiza ibyo bitigiri bikaba biva ku mvu twavuze abantu batoye bakoresheje poste eka abantu batoye imbere ayo majwi yose akaba kiriko araharugwa uye mu watsinda batatarambe uboneka ku munsi ugira kabiri kandi gushika ubu n'ubu bitaramenyekana uzotsinda mwavyakiriye gute aho muri Chicago
je nimaza ko byose ari ibintu bisanzwe burandiko bikibaragenda ingorane yabaye mu ntango nukubera ko kubera iki kiza hari abantu benshi barungutse batoye hakiri kare ayo matora rero n'ubu ntaregerana yose ngo bayaharure hanigira kabiri nukubera n'abantu ibimenyeshamakuru byinshi byari bizi yuko abademokrati bazotora nibyo bari bategekanije amapuruzi yose baho ku buryo abantu rero mu mutwe wabo bari bazi yuko abademokrati batsinda atangora ubu barabonye ko bitariko bigenda uko bigasha bituma abantu babe bagira ubwoba mugabo nibaza yuko urabya amaheta asigaye kwa matora ariko barahiganwa biharo birengeranye rwose ku buryo abantu bashaka kugira ubwoba bavuga ati none ga Trump agera kuri ratore ubwo turabyo ariko biraja no kuri nibaza ko ari ibintu bisanzwe niyo Trump yavuga ko basubiramo kwaburana nta kibazo azobazasubiramo batore hama uwutsindatsinde nibaza ko atangwa nizoba
Professor de Garcia Sengintamira ku bwanyu mu birabira kure ikintu cyaba giteye amakinyane kiki
jeza bituma nibaza ko ari amakenga nuko bose bari kikanye yuko bashobora kwibwa abademokrati abarepubulika barabyikese kandi hari ikintu kimwe kituma umuntu agira n'amakenga nuko amahitamo amwe yatanguye guharura amavotari korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko hanasubira guharura ayandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza urumva izi ko ata amategeko ariyo muri Amerika kugira ngo bavuge aho amabiriti aziza gushyikira kuko zashyitse zarasize ntakwendaho ziza zose zishobora kutaza zose ko deside nakamenya itariki yari
hariho
bituma mvuga ndi ntakamaro
mu maleta atandukanye yarashyizeho eka yarahabishyize ahabona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiriti ari gutora azoshyikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose ikintu kigoye ngaho muri Amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategeka ibari gishyira kandi bashobora kufata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu inyiki petete bikaba bimaze kubaho n'urwa federali ibobwija babwiye abasigira ati ibyo aribyo byose akasura na siyene kuko kiriye mbota ni uko hafite amatora haba kandi abantu bagaheza bakizigira inzego ziza kuyakurikirana ingorane rero ihari urabona nk'ubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama cyitwa cy'umutare two state ni kuri indwi zisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zayo donda yari rero imisiga ikihagarika ngo yitware akaba na rero na Pennsylvania yari nawe nyine yari antes mugabo barahagaze guharura nijoro naho nyine muri Michigan hanyuma aravuga no muri Wisconsin kwinahandi tuzure tibike ikintu nibaza kiri emvotawe ni uko akora kugira ngo abasitwa ya amerika bagire confiance dans le vote zaratangiye no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihindura redone ziri mu magize algoritme guhindura redone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kubikinga mu gihe barabe ukuntu bimeze no gusubira mu gutora barabikubiramo ndaguhereze rero akantu gato urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio donke aho hariho deja victoire zibi mugabo evidemment nazo ngo afite Arizona gusa yamaze kumenya ko yatsinzwe izo zindi zigire izamenyekana tama mushigante n'ibane bitontine sadenero ko urabona cyane kwanta bara mukamba kandi gukora cyane n'abitwa gutanga n'ibintu n'ibyo bya narije ala se je de discussion darai ariko kindi mundi uvuga nuko kane harimo ingorane kubona rero Amerika ingorane iranitiranya amajwi ihari amajwi ariko ariko twizeye ko yari akizira muri demokarasi iraduha na twebwe iratubabaza cyane urabona n'ukuri jyewe namaduko ndasoma cyane ingorane zihari urabona nka Lamorzo George Floyd amaze George yari asanzwe n'ibintu by'ukudekiza by'idekiza inkoyane batangira kudekiza mugabo ce n'était pas des noirs qui décidaient. Une grande partie par la vera.
C'est
comme ça. Et quand on parle des mouvements, la preuve en est que, par exemple, la preuve en est que, par exemple, la preuve où il y a beaucoup de latinos, les latinos battent les trans. Donc, l'électorat rôle en Amérique.
Kibazo cha chinjane za moko eka no ni kibazo nacho nyene tuwaba tugaruka ko ariko nashaka n'umushya ntare wonse akizimana nawe nyene atubwire niba muri iki gihe mwihweje ukuntu bifashe muri aya matora niba hoba hari you know amakenga mufise
oya nta makenga na make ahubwo kuko ino muri Amerika amaitaliyo atunga matora yo muri iyo leta imwimwe yose amategeko bafise aratomoye rwose iyo agize ubushize ikibazo mu bariko baritoza araheza akaraba hariho porosanaje bagira hamwe bacibasubiramo gutora niyo umwe yoboneye ko adashimye baraheza abatunganyi bakabatunganiza basubiramo bagatora nta ngorane n'imwe kenshi bitera ingorane iyo hagiye nko polisi batangwe kubishi umwe akaterwa amacane kurusha uyundi mugabo naho nyene aheza igihe aheza agakurikiza amategeko kuko nicyo kimaze gufite amategeko ngaha
muriko muvuga rero ko kubera leta z'umwe z'Amerika zifite amategeko atomoye ibintu abantu bafise ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho ivyo vyo kwiba amajwi n'ibindi
ego cyane rwose ibyo ntibishobora kuba ngaha dusaba amategeko nicyo abantu urabye nk'abantu bari kubarakurikira amategeko imigambwe yose niyo ibihari itandukanye ziri hari ni kubera nko kwa Trump aterwa amacane akabare abanyabanyu rero ngo aterwa mugabo abatekinisiye abantu bakora akazi ko guharura amatora abatoye babandanya bakora hageze ingorane bafise bashize imbere y'abashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama gutsinda agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan canke Wisconsin n'ahandi hose tuzotsinda tubitora hawe biracyari ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cyane kandi nka Trump asanga aterwamo cyane rwose mugabo Sendese kuzosanga ari ibihara ibyo bikora bizokora vyo nta ngorane ndabibonamwo haba ejo canke hirya y'ejo tuzomenya uwatsinda
John and Isaiah, if you had a little Gushko, then you might be Tangazwa, Eka Iman, the Trikotkumba, the Sharabushingwa, Eka Imal, Spogango, if you had a little, the Sugusuigamo, if you know the Gutamakingo.
Eko Virane Yamakenga Chanekos, Imampo Vinera Makenga. Urabona nk'ubu ejo ndaba makuru kuri televiziyo ya CNN bari kubarerekana yuko muri New York, Washington kanintara zegeranye aho hantu yuko bariko baratsibira mu maduka ariko arashikwa ko nimbaho n'amabanki amwe amwe asa nayugawe icyo ni kimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashaka abiri ahanganye yuko uzotsinda cyangwa uzotsindwa hazovamo imvururu icyo ni ikintu cya mbere kintera amakenga ikigira kabiri biriko biragorana yuko tumenya amajwi cyangwa abanyagihugu bamenya amajwi ikindi nacyo kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba African b'abanyagihugu ba kera bajya baje nk'inyakano urabona yuko muri iyo minsi hese hariho imvururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uwutsotsinda ninde uzotsindwa ni inde kandi aho hari hamakenga akomeye kuburyo impera n'imperuka yabyo hashobora kuvamo ubugwaneza canke akavamo ububi no kuvuga rero kome nkuko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri ubu nka tuvugenda guhakarorera aho mbaye tendeke gutanga akaruhuko kandi ejo nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa amabarabara yari yugaritswe n'abashigikiye Donald Trump nta muntu yashobora kurengana ko nakarorera kantera makenga
ega moshe na deo gracias na hamira mwavuze ikibazo cha cyigikorwa cyo guharura amajwi cahagaritswe na Pennsylvania ibyo muri ha isiguro nkikwani
je muzukuri hayo kundo ibintu bizaba gutuma umunagarika amatora ubiye ni kwera abantu barushe batashobora kubandanya biye ni kwera ibyo bakoresha mu guharura atabihari bivuze agira bati ari ikintu kibuze tukirinde kizozeje kuko amabilete ahari ntacyo buza kuyaharura n'abandi bahora horoska amasaha arenga cyane mugabo ikibabaje ni uko bavuga nimugiye nk'ibyo murabona ndino mugabo ndarumva inkuru nyinshi cyane kandi ziba hiyo ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batasangiye ubwami batasangiye ukote politiki kumba sitamba porobleme nous avons déjà quoi de sustainabilité, de sustainabilité. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis à l'année? Amé, ma cabine a été du haroura avant d'être passé du haroura, après ou pas là. Évidemment, on était à décider. Allez, à ma télé. Nous avons à ma télé. Tout le monde dit, va ma télé, connaît, il était bon. Pourquoi, va ma découvrir ce point fondamental, il y a tout le monde qui va se devenir. Nous connaissons, nous avons avant les élections, dans l'Assemblée, en collège d'avocats. Nous avons invité, la démocrate a invité, la proposition de 625 avocats, mais nous avons dit qu'il y avait une, il y avait une validité. Nous avons mis à l'ajouter avant de l'avocat compte. Abavoka bose bashyize hamwe nuko bari bazobaho ingorane barinde gusubira kuburana guharira donc ibyo ni ibintu byose pe anonce bien avant rero reka nshyire mu kurana n'urubanza cyangwa n'undi gukina imishigani n'abandi bazabishyira ndetse n'abandi bagiye kandi bavuze yuko yiteguye yuko Trump azahava yitwara muri constituent Ce qui est mal de plus de vous, n'avons pas de la nature de ce domaine, tout vous l'avez dit. Alors, n'a pas d'accord avec le courant, à tambour, le bidon, le donon, on a voulu mener à la visite, par la majorité, la journée de la vie, la haine, la haine,
la
haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la
Hakizimana mushe na deo deo gracias nkinamira avuze ikibazo gihambaye cyane gose ika cyigikorwa cyo guharura amatora cyahagaritswe mu mareta amwamwe mu kubganyu umutegetsi twari ntara ari mugambwe tandukanye n'uwo ari mu wundi mugambwe arashaka kuhagarika icyo gikorwa ibyo arabirekuriye n'amategeko cyangwa n'ibintu bidashoboka na gato cyangwa nka sekretari d'etat muri iyo ntara ari mugambwe arashaka kufata ingingo ngo ni uko izo ngingo zohereza umugambwe wiwe
oya igihe bikunda ndibintu nta itanimwe ngaho ishobora kugira ibintu nk'ibyo ibyo barigeze guhagarika kubera nyine byerekeye abakozi baba bafite uko bangana mugo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagashaka ibyo byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira bahagarika gatoyi barageze muri aho bariko baratora aho bariko barateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo ry'imate bashatora babandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abandi bashaka bita rumengo bahagaritse none basubira gucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi ryiwe rizoharugwa rizofata igihe mugabo bazukurikiza amategeko ijwi ryose riharugwe nk'uko ryategerezwa ntibahagaritse nibaza ko yabaye konfuzio kubera bumvise umengo ngo sekretari yamaze ko ahagaritse guhagarara amajwi oya bahagaritse kubera ngo kubera abantu baruke gatoya ko abantu bari kwarafasha ntibarembwa n'abantu babagira neza batabwira bafashe guhagarara amajwi urumva rero ko bafashe akaruhuko saa sita y'ijoro bagaca babandanya mu gatondo sizeri z'imasi ntibaza ko hari ibyo bisanzwe n'umunsi wacu ariko bariko baraharura ayo majwi nibaza yuko mu masaha aza kuza cyangwa mu minsi iza bazoheza bagaheza guharura no ni cyo ni bada fari cyo ni cyo kuri cyo kwazo bwo ni yo byavuye
yego me
kandi mashoka na gutiriye mwa chemeza
yego
Trump yaramutse ni byashaka kugira ngo amajwi y'abademokrata ariko araza ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya Amerika cyangwa nta itanimwe irekura y'umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi b'umuntu zitandukanye mu maleta zitandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa kiretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungitswe mu maposte abe yashitse tugarutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashitse hirya n'ino ugasanga igikorwa cyo harura amatora kirahagaritswe mu kanya gato cyangwa kikazobandanywa buke
hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi ntabyo ndumva naho ndabibona ntanaho ndabyumva n'umuntu abimbwira ariko nk'uko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata ingingo zitandukanye ariko sinitera yuko ayo mategeko yoba afatikwako kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahagarike akazi icyo cyose nobyemera nta n'icyo noba narumvise noba mbeshe
Professor Douglase Nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwa manza benshi b'umurengera ku mpande zose gishobora no kugira ingaruka ku biharuro bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu ibyavuye mu matora bizamenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziriko zirashingwa
mu bisanzwe ibyavuye mu matora byarabanditse kuva ku munsi mu gitondo cyane kuba cyabonetse byose yaba bashinzwe amategeko bakoresha hamwe bari banaganira amajwi yose yashitse bakayataraza bakayareka kuko umunsi w'itora niyo tubana bantu ibintu bijya apres ikaza mu lakate rusange akamaro ko kubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye parakoresiponansi baba birungitse kare kandi ntawuza ngo indefinima ntawuza ngo arindire indefinima zombi fometerano nibaza rero yuko nk'uko Trump yatangiye kwitwara uyu munsi bo nyine ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme yaja kuvuga yuko azoha donc azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme aca avuga yuko rizavuka abandi bazoi icyo nibaza rero hagiye mu iby'abavoka uraza ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugatsinda urabona hariho imanza zishobora kubanza on board de justice kandi akazoza urubanza rwa nyuma rushyira on board Cour Supreme yabyumva bose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyingiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora yimwe abavoka birashobora ndashobora kuvuga ngo tuhahera muri ibintu bitandukanye mu bintu bibiri birashobora gutera kubera ibyo bintu byose byo kuba kubwirwa kuba ndetse nibaza rero mugabo yuko gasanzwe se konsuyise rebire naho bangana barakwiye kuza hamwe kugira ngo ndapfa kuza hamwe umuntu wese arakwiye kuba ndakorera intere z'oramiri intere zitazi ariyo ya mbere hanyuma umuntu wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umuntu wese arazi kurangwa ahagaze arabona abanyegende batoye tuzi ko bavuga ko bashyira mu ntugu n'amaretiriki y'ubuhinde n'ibindi mugabo nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yatsinze atabwiza ko atsinze noneho la grande vérité ni kuri la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika bagiye gutora ku bwinshi ku buryo ari maruduru y'abahora bagenda sase byo make tuje dutangire kandi rero leta izoba ari kubyerekana
Mwishia naelewa nsa Hakizimana kubwanyu izavuye matora zomenyekana buba umuntu yihweje izomanza zose eka n'amakuru ariko yatangazwa eka n'ibiharuro bitarashikirizwa gushika ubu
uravye ibiharuro biriko biraza bigeni cyane uravye hariho ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zo zomenyekana kuba cyane izo zimaze kumenyekana hama Nevada niyo nikajamwo izo zitatu zirashobora gusha zituma niba aja nko kuri Biden ba automatikima zocaronka desa amajana abiri na mirongo irindwi zirakwiye zirasinde hama iyindi isigaye naho yofata igihe kirekire hamwe izo zitatu zoja kwa Biden nibaza ko Trump azoba amaze kubona aho ayoburana azoburana mugabo heza bikamugora yuko abandanya adatatu hama mugabo ivyo vyose naho vyofata igihe nuko abanyagazo bakwiye kumva yuko hari amategeko kandi azokurikizwa kandi amajwi yose bazoyaharura hama utsinda atsinde naho bizomenekana hejuru rusha rumwe ntacu nibaza yuko Amerika igumeza ikora inzego zigume zikora tuzobimenyaho tubimenyeho mugabo ndaza ko abantu bashaka kubabimenya uno munsi canke ejo hahise ariko nibaza ikuru nuko abantu bitonda kumenya yuko abariko barakora amategeko ariko arakurikiza hanyuma tuzoweza tumenya uwatsinda yukuru nuko bamwerekana ko yatsinze biciye mu mategeko atakuba ku DM
John Ndayizeye ku bwanyu ibizova muri ayo matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe ku bwanje uko ndabibona sinovuga ngo nuno munsi canke ngo n'ejo kuko niba hanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinovyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nk'abatwege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe tukwirikira niwe dutwara nitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninje muri iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye mwirikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkera inyishu nk'uko natwe turiko turabatswa na wewe umumenyesha makuru
Professor Deogracias Nkinamira hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari canke impari ziza canke abategetsi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitari bisanzwe muri politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwanyu ibyo bifite izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urazi ibyo bagiranya ni ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose zimwe ibyo biramaze kubona mu majornali abajurnalisti bandika bavuga urabona nka sanzo mwagize ko ngo atatanze amakuru yuko ngo uba yaragize bijyanye hari nawe akavuga n'ibindi bamenye umutsinzi yoroshe birimo ku muntu mutoza ndangatwaye Amerika hari muryango wundi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye Abashinwa yerekeye la collision entre le parti démocrate et le PCC qui est un absolument parti chinois nubwo bakamwangiriza n'ibindi byerekeye n'isosiyete yitwa Mitsura iri muri Ukraine aho rero hakaba harimo son fils Parente donc ibyo ni ibintu byandikwa babwiye n'ibintu bisoma kandi umuntu wese ashobora kubonera akanyironga hanyuma basabwe yuko ibyo birimo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore ku mukundu bagura abana donc bamwe izo dosiye ugrande dosiye kubera pedofili ikomeye cyane iri demokratiquement abantu bose bo nivo mondial irimo l'histoire des tunnels l'autour de vie bigamara byose nzi ko babyandikiye iwanyu mugabo ino hari abantu batandukanye namwe tukabisoma alors urumva nk'amakosa nazirizanya harimo nyashyize urubanza rw'ubukungu ngo tutanze demage yuko abakuru bitoza gutwara Amerika bashobora kwiza kuri ibyo no kwagendanya ibintu nk'ibyo Et puis, on a fait beaucoup de mes épreuves. Vous savez, on a publié même aussi qu'il y a plus de 180 000 activités déjà acheminées chez les pédophiles. Les deux coups de l'angle. Ça va, les enquêtes, ça va, les filles à pédophiles, les filles à malgré les facilités financières, les filles à l'évine. Nous, nous sommes de l'angle. Quand il y a l'angle, ndakabuka kwa kitema nje tres meje da ivuka nibereye mu rundo dotu tsatso no pitse yose bara bitoma bakanyi ico ni bayiza rero no zo to bawe se kaza kabone achi tuzi ni dotu wa magirita cyo se na kazi mfiye tetoni kuko izo ari hari kandi umva nanyo rwo tukire azo bafite dotu abishobora kwitokorona kavuga ati ndibiraye ndibiri se prezidenti ndibiri kandi igitama ria hejo baravuga bati yo izo buzigwanye asigara ubwatsi bwo bwaonyera bo bazigwanya rezo kuke niba zanyu ko se tibia ujudu ipo absolima niko jenye ubye ari shira hamwe na kazi na kusa bagahanwa kaho biragoye kandi nsazi dupazi ku minisi shimwa na rapatite nagoye gushishira na ibitanga ugaruke ko akorera yaravuze ati ntakiboye rero ntirazi ntakiboye ngo mbasi ari
murakoze Leonce Hakizimana icuka kiri cyaranze ibihe byo kwiyamamaza nkuko umushyanahe Negocia Singanamira abivuze mu kivuga ko iki ico cuka kirashaka kugira ingaruka mbi kuri demokrasi muri Amerika.
Si byiza iyo abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo byerekeye amatora mugabo urabye la politiki Amerika nuko yamye imeze. Ndibuka mu 2000 nawe nyine byamugendeye gutyo ntibyaba bisa neza na gatoyi urabona yuko abantu vrema bashatse gucanamo rwose mugabo uko iminsi hera tumaze gutora uba perezida uko iminsi hera niko duheza tukasubira tukabona yuko ubuzima bubandanya mugabo sinavuga ko ari byiza biriko tubiraba ubu ariko nibaza nk'ikuru nuko mu nyuma abantu bamaze gushobora kubandanya ubuzima bwabo watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari atwara abanyamerika bose adatwara bamushigikiye gusa ubuzima rwaza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu abazi yuko yawatsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njyene adakoresha icyo gikuru hamwe isigaye si byiza mu nyirwanyi ntoyi kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe bibye abandi bibwe si byiza mugabo sinaba adakuyoba ikintu kivuga yuko Amerika ubuzima bushabamera nk'uwagatoya n'ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri Amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe rimwe hajamo inguvu nta na kimwe avuga rimwe umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kweza
n'abatsinze icuka kibi reka impari zihari mu gihe zerekeye amatora mwebwe muzivuga ko iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma president Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane rwose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije perezida yuko atashyize ububasha bwo gukingira abanyagihugu kuri coronavirus irikiratikiza inganda hano muri iki gihugu icyo ni ikintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko president Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuga yuko utsinzi murantunga sindi umu politike sindi
nuri muri politike nta naho duhuriye ko je ndugusibira asanzwe umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu prezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni nacyo Joe Biden ariko ndikomvuga ibyo mbona mu makuru si jewe ndiko ndabivuga urabona yuko yari karavuga bibonekana yu amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ry'icashatse kuvuga no kuvuga vugiraho ico ni kintu ca mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri nuko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kahise abantu numvise harimo profeseri ndibaza yoba yarize historia yo hanze arazi kahise kiki gihugu gitunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko Trump President Trump atitaho abibukira ico ni kintu kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari naco gituma nuno munsi bipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nguriya yiciwe muri Minnesota bica bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane kose ico naco nyene kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu y'igihugu ibyo byose n'ibintu bishobora kupfamo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
yego me professeur Harald Garcia Seminamira hari ibintu washikirije mu mvuga cyane cyane ibiri ku biraba ngaha muri Amerika nkuko twabivuze n'aya matora n'ubwa mbere aba aya matora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishe abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagarara ruhagaze ku ndyane z'amoko nico kiza ca corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ibyo n'ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntihirihe buki
reka ni kuri tuvuge ibintu kuri abandi baba bakitse n'inda kuvana Trump yarwaye n'abamati de mu na marjere pandemi tuzi ko yakisabye ko tuzi pandemi ndetse tuzi mbona na akisabye pa komisa donc la pandemi yarwaye acha genda muri hospital ministeri ya magere katuje aga kana buga questions ko hari umuti ushobora kuyivura kana nivuga tase gupatsi gaye tase patsi di mo principal muri kampanye ri kumuti uhazi bon ibyo iranuka ko ibyavuye Wuhan mu Bushinwa muri propriete de laboratoire na re propriete de brevet na bandi bizose murabi bimara tumwe cyarangiye kandi cyarangiye ibyo mu gihe cyo kugandana ni nuko icuka kiri terwa na rufite iri kumwe wese adefanda ikintu petetre ifite deze entere ibamushyigikiye ari mugasanga bamwe baracana iruhande kuri kuko iruhande kuri nibyo rero babaza n'abantu bashobora kwinjira kimbo imo mbi afite nyinshi nona iriya kibazo kibitswe dufite basikire ritandanse gihari nkunda yashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera kirema ari umudemokrati bakavuga ati umudemokrati nawe umutora ari makosa yakoze amakosa ya naye naye bakamwita mu cya hirya ntibyaje kubyo ekute iyo akenshi ni histoire histoire de grand patron ministère yamaze pasi meme utu dunyo kanse de kubide ekine ekiri ari interior de dunyo amubita mu pizza gate ndi mfite mbadisha sabiti mfite mbadisha pizza gate yari hari donc on y va de New York. Tout ça, ce sont des trucs, vous direz déjà, en fait, dans la presse internationale, dans les bougas du téléphone à Mazinaïla. Les oreilles, bien sûr, nous vivons, les choses avant nous, quand nous vivons quoi, là, il y a des vannes de la chose. Et tout ça ne nous a pas. Dans le monde, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on l'a dit, comme des femmes. Ce qui a fait une preuve quelque part. Pour tous les deux, on a jamais vu ça au monde. Aja kipindi kundi toja mwele kebia ankole hizyo sisa anza buka uza njira ngodezo sisa anza buka ni buku za kumu ura njira tajile kizyeja matege kuna wunyele ndiwa kibindi giri anashua kutuwa iki mechibu kisha chupiri eto mbuda leo yubili buyeho yuko la merike ya kibiza mekamu
mwishi na hile onse na hakizima na icho kiwazo ni kiwazo chuku nu muri leta zo muri Amerika ariko haraboneka ibibazo nka bimwe twa tuzi mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere aho tukovuga impari zijanye n'amatora eka abategetsi bashamiranira cyane gusi ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu n'izihe ibyo bintu byoterwa umuti gute
ndabona gutyo uranze imyaka iki kingana cyose giheze n'igiturimo Amerika kuva aho yamye babambi wa shwana mjireke bage za matora ni bintu byameze aho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwambere nuko dufite technology dufasha yuko tubishira habona ica kabiri nuko urabye urabye kikuru turimo bya mu rongo mira ibitubona munsi nuko ubona ko Trump aheza kabiduza hejuru kurusha naye handi yo turabye imyaka izo yo twabaye amatora kandi induru za miziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane hamubona yuko ubutsinda n'utsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizobandanya biba mugabe ishiza cyabyo ni iki cya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri niyo n'igihe byaba haheze utsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe utsinze aca yishyira abantu hamwe akabereka abantu batwara bose hama demokarasi ikabandara nibaza ko nuba ariko bizoheza bakamera Trump niyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora ntakisirazi ko azahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwamba bamwe bari basanzwe bacagumuka akagerageza yuko abereka ko batwara bose mugabo urabye overall nyine bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifise nibaza ko barabivuga mugabo rumwe biterwa n'uko umuntu ibyo turi ko tugira abantu bose barafite ubwoba barashambiye babona Amerika n'ubwesera oya soko bimeze kandi icyo biva ko nuko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazize agaterwamo agaterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba ciwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose abantu bagira ubwoba nibaza ko bizohera turashobora tukabona itangora
ku bwanyu umweho John Ndayizeye
yuko yabaranze yuko ari igihugu cy'amategeko cyice tuzigendera ko ngabo iki gihugu cy'amategeko ifu ko amategeko akurikira kandi ko nakubwiye mbe antifa muri azi cyane cyangwa mbere antifa bivuze kwitwa
ego me hariho n'indi mirwi yindi ise n'andi mazina atandukanye hariho Proud Boys n'imirwi yego
ise ndi group the org icyo ngomba kuvuga ni iki nuko n'amategeko hari kandi n'amategeko uyu muntu yatsinze cyangwa yatsinze ifo yuko ibibi yakoze abyishyura ngomba kuvuga ngo tumwe kurwana kugira ngo gihe gitsinde ibiri nakoze imbere isize kuvugwa cyane afite umugezi bwanjye nibyo nakoze kuvuga niba bafite amakosa bose elefanti gahama ipi ngo urabona jesi n'umuntu yavuga ati buri muri demokarasi ku maso dufite uwe twize onda redenishe hano mu dosuwa tangizi bita abana bafite uburere shere repubulika supare iya plus de personne en forme aujourd'hui ego hari abantu tuye bigiye lokalisme ya trump bavuga ko ari simpatike atsiriye ajisti loku agira amareaction media agira ikindi byose deja peut-être abantu bagira kureperezida cyane barakunda reaction media reaction spontane yerekana afite na transparence si kuvuga ngo ndi pour trump pour biden nibaze yuko amakosa niba ari igihe hari igihugu gikomeye ivuga cyerekana ko uwagize amakosa agize amanywa akamucira urubanza ese tsan ko bose bahari bavuga ati nakaye kozi mwaka mukati jeje prezo notra jeje prezo siri ya jeje prezo por kwa nos pale neti ajishira kar hai mabandu atsinga cyangwa atsingwa akishira kanene akagira umuntu amubaza ati ibintu nibyo wakoze nibyo
ntakwariye
cetari bon exemple barakwiye gutanga niveau de vitalisme
reka ijambo rya nyuma turihe umusigana he John Ndayizeye cyane cyane ku byerekeye ibintu biri kuyashika benshi bavuga ko hari ibintu byahora biba igihe cy'amatora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho hakaba hari amajambo akarishe hakaba hariho amajambo yo gutwara yo kwitwara cyangwa guhakana ibiko birava mu matora John ingaruka y'ibyo bintu ni mu kanya gato
yewe n'ukuri ndavuga ati n'ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye gufatira akarorero kuri iki gihugu kuko mwirikiranye ingene byatanguye mu miyamamazo ya hagati ya Donald Trump na Paul na George Biden ni bintu ubu turiko turavugana aba hariko amabombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko baragirane bipfanye ni imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye nokubwira yuko ndibaza kwa ta state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndaze ko ngira ngo atahantu uba urumva yuko araho bari ko barashira nako insoro zipuka n'ahantu hatekanye akanakarurero kwege abafrika twari dukwiye gukwirikiza kuko katwigisha byinshi twadukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ifora yo gutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu abagihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndiga uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turabiyamamaza muga bataha ibintu bazana wumva umuntu abyigiraho nyine rero je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi n'icyo murakoze
kajambo kanyuma kuri umwe kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tutarabona uwatsinda amatora iminsi ibiri igiye kurengana Professor Deogracia Sankinamina
yego murakoze yewe vrema ndibaza ko kajambo kanyuma novuga nzanasumira bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatsinze mukandida wese yatowe na Iowa ariwe yatsinze the prime minister Swazankas juste après la mort de Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga ni meyor son fils Muyamusaliwa bagiye kumuhamba basoko yapfuye atakuye ibyo byose ni ibintu bivugwa bwabo ntaraboneka ngo yidekane ngo amubwire ibintu bahita ko ari batwara Kianon zamaze kwiyumva ku Kianon irimo ibintu yego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille electorale ikwiye kuba pizibule iba pizibule gute iba pizibule kuko bose bakumva ko uwuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko sino sasera ntre mauvais état un pire exemple bahamar monde ariko twakizi ko ari tugize gukura ibyigwa ibyo byose rero bihari peut-être tubonera ukazi bwira ngo tubivuge tugenda muri kongresi nemeza ko umuntu azotorwa na Iowa ashobora kuba ariwe azo tsinda amatora or il est clair que Iowa Trump la bizaramboste donc c'est peut-être para ma kongresi
ego me mushyana he leonce kizimana akashambo kanywa mu kanya gato
ya no vuga icyo no hereza ko no ko mu demokrasi yo muri Amerika ya cyabanda ora neza mu kwa nibisanzwe yuko y'abantu bari kwarashwana batarabona uwatsinze neza abantu bagira ubwoba bakabaza kumwe inzondi ya tenkwe mungabo mwenye mbazio sezia heze ama tenkwe Amerika zoko likizgwa batole neza majuyo satogwe haima watinze ndazi yuka zoko merako ya tinzu watinze na wanyi nemeko ya tinzu ndibanda yuko atangora ni vrema mumisi na hupo traendi kutumeni watinzu wali kando ndazi kuzo imenya mumisi
John Daisy kajamba kanyu
Jewe no notekerera akakano ke kuba kurikirana ya matora na matora komeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama ike yari kari ya mamaza no vuga ati muri munca makashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bonera kagohe kubanyagihugu bari muri Afrika bari kwarayarorera nabari ngaha abarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yo kwirikiranwa cyanke yateguwe nkuko ngaha ari karategura iki icanyuma kiyapfundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu abari ngwano ibirikiraba n'imbere y'amatora hagati ikavangatirana ukasanga ni ngorane zahabaye murakoze
John Ndayizeye murakoze cyane rwose kukanya amatora mu Ghana ya Radio Ijwi rya Amerika
bye bye
ndabashimiye namwe de gracias sangi na hamira
mbaye gawasi na John nawe wenyine
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose nawe mushya ntahe Leonce Hakizimana ndagushimiye turashimiye n'abanyuwanyu bose radio Ijwi rya Amerika bakwikiranye ikiganiro mungire amahoro n'umugoro wa mwiza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubaradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Umesafisha barabara